Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuno mwanya.
Kujanya ni inzara, gasura kumuhi ndaro, na kaa kanina ni ziki ya kamenda henda. Amelis dengizyo biyomba mazana tano, uomorioni na harika uvone, hakuna yensi gara nyekombole na akarita, asigarandisi uzana akari hii.
Winungu mwanya gihugo muri komini ya Kanyosha Ibujumbura mu Burundi agaruka ku kibazo c'amatongo, ku kibazo c'ubukene kiriko gituma badandaza amatongo yabo. Iyo nkuru co kimwe ni yerekeye igufungura nabi kuvugwa mu bana bahungiye mu kambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ku ina mashinga mateka Afrika yepfo kuno wa Mungu yatangaje ko mundwi iza izo kwiheza nimba perezida Jacob Zuma yovanwa ku butegetsi canke akabuguma ko hiyo ngingo isohotse nyuma yuko sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Yari yasavye bashinga mateka kwiga uburyo perezida Zuma yokomborwa. Imwe mu byo yo sentare yagiriza Jacob Zuma ni kurya ibiturire, gusesagura amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga ta mu nyungu ziwe bwite. Ingingo ina mashinga mateka Afrika yepfo ikaba yitezwe kwa gatatu canke kwa kane. Hari mu kibashika ku majana 3 barayi barokowe ku nkengera za Libya hazaje mu gato babiri bariko bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya. Ivyo bikogwa vyo gutabara vyabire ku birometero 50 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli nkuko bitangazwa n'igisirikare ca Libya gicungera imbibe n'amazi. Hagataho kwa gatandatu habimukira 25 baritaza imana ku nkengera za Libya nyene hari igihugato bwarimwe abashika 150 bwibira mu mazi nkuko bishikirizwa n'amashirahamwe abiri atabara. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yamenyesheje ko Amerika ishima intambwe Korea y'Epfo ya ruguru zateye mu kwemera kuzogira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, ariko akagamisha ko umugambi wa Korea ya ruguru w'ibirwanisho vya nucleaire kikiri kibazo kibangamiye amakungu. Ambasaderi Nikki Haley avuga ko Amerika itazoreka Korea ya ruguru n'umugambi wayo wo kubandanya ukora ibigwanisho. Radio ya Amerika mnatukumva kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muce kuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com na kuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mukanya turaza kubabwira ivyerekeye ikiganiro namenyesha makuru mushikiranganje intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi yagize yemeza yuko amashiramwe 23 yatanguje umugambi iteshwa ute wo guhamagarira abarundi kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Yemeza ko amashiramwe ataki hari ariko tubanze tunyarukire gato muri komune ya Kanyosha Ibujumbura aho ibukene buri ko butuma ababangaho muri iyo komune badandaza amatongo. Inkuru twateguriye numenyesha makuru wacu Diane ndonse akura mu ntara ya Bujumbura mu Burundi.
Imitumba yo muri zone Muyira imwe mu yagize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura iri mu zifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Sororezo na Kavumu nigwiriye kwa abantu benshi. Nko ku mutumba wa Kavumu abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi 400 bawiyongera ko mu kiringo cy'imyaka 2. Uwurongoye zone Muyira Gedeo Mitabavuma asigura ko biva ko iyo mitumba yegere gisagara cha Bujumbura vyongeye ifise amazu azimbutse yo gukota. Ariko rero ivyo bifise ingaruka kumvukira zaho ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira icyo zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima
mugabo mubivanye n'iyi nzara ndasobora kumuha indaro na ka kanini ari nizigiye akampenda henda amereze nk'ibyo bihumba 500 uwo muriyoni ntari bwawo bone ako nari nzigaranye kumvira nka karya asigara ndisuza na kari zembone ikintu cyari gikwire nuko leta ikuye kuraba ikurikize bwinshi bw'abantu ifise ikatronderera kumvira amashambu kare bamwe bamwe twaragena ngaho mu gipatri tukarima ngaho umuntu yashira nk'ibitegwa 10 mugaba abapatri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitongwa zabari inka tukumba kuhateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kwarima urarima bagasa bashiramo ikibingo naho aba bamaze guteragira mu biharage ugasanga bamaze guteragira mu kibingo nduvuga bakubwira ko atari umugi wawe ari tongo ryawe ibyo byose bigatuma rero inzara igumye igwira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste asigura ko ingorane iboneka mu mitumba yegereye ibisagara byo mu bihugu bitaratera imbere ariko kandi akabona ko ingorane ihagaza hanini kukutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura umuhinga ngayimpenda Evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ariyo nkwezi nyamukuru y'ingorane
izo ziba ingorane kuko mu gisagara takazi gakwiye kariho kuko yaba igihugu cari ko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu babaje bararonka ubuzi bubayabaye hanyuma naho kumbure yoba yari itongo ryiwe cangwa yari parcelle agasigarana kantu gatoya agasigarana kazu abamwo utwo dufaranga yagurishije iyo parcelle yari gushobora kudandaza hari naho kumbure yadandaje hanyuma gahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise n'akazi kabayabaye kubera igisagara kiriho kiratera imbere arashaka kugira ka restora kasaba akazi yakubaka kararizamu akagira iki ariko ubu ibyo byose biragoye
uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi zipfa kuri rigwirirana ry'abantu muri no mitumba muri zo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu
kimwe turareme bakatwiba ntidusoroma dore katurimo bikadusi ntegere be kubwirwa mirongo kuri imana yadufatira abo bantu abo bakaronka igihano kweri
none we warumvise icyo ukora rero zikacho kigutunza rero wakora utwufungura n'usubira kuturonka n'usubira kuronka ka kazi umva numbe amba haragana no kwihangana birangirwa n'ubundi batatugarukiye amazi yarenze inkombe asigaye ko natwe bwe dutangura kumena amazi none umva twoba kuma turindiriye uko nyene ngo hanyuma tuzoshike tuve natwe bazavasa nka twakoze bidakorwa kubera ahebe kandi tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene cyane kubura uko umuntu agiye
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva ku igwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara
iga nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ndikiba ari gisagara nacu geza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ndibaheza ngo baronke ingene babaho mu by'ukuri gitunga abanyagisagara nuko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hateza kuba hari akazi hateza kuba hariho urudandazwa hajya hari urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukene buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye ku bukuru tudufaranga ari utw'agashahara turonse gutyo reka ngende ngure agapfuko k'umuceri ngende ngure agapfuko k'ibiharage ngende ngure agapfuko k'amakara mbike kuko ntabigenjeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makartie nko muri izi ngorane turimo usanga ubu butike bwarugaye
uyu muhinga abandanya avuga ko izi ngorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanamye igisagara cya Bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemo abantu nka Ngozi Kayanza na Rutana I Bujumbura Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
nyuma yaho ku munsi wa gatanu amashirahamwe 23 adakiranira ibitaro vya politike mu gihugu c'u Burundi atangurije umugambi witwa teshwa ute ugamije guhamagarira abarundi kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu c'u Burundi bwemeza ko ayo mashirahamwe atakibaho mu kiganiro yahayamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'i Bujumbura umwunganizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntahiraja yavuze yuko usivye kwa ayo mashirahamwe ataki kicemewe ahubwo n'uyu mugambi atashingiro ufise ibindi kuri no nkuru twabaza amenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ico kiganiro.
Amashirahamwe 23 yatanguje umugambi wo guhamagarira abarundi kwiyamereza umugambi wo kwemeza iminyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro rishasha kuwa gatanu z'ukwezi kwa mbere 2018. Niyo yatumye Terence Nahiraja umwunganizi w'umushikiranganje intwaro mu gihugu hagati atanga ibiganiro ku bamenyesha makuru. Nahiraja yemeza kwa ayo mashirahamwe atabaho mu gihugu cy'u Burundi, eka ngo naho yoba abaho ngo nato abuze ngo kuko ari make ufatiye ku mashirahamwe yigenga arenga 700 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Nubakarukayo tuvuga tutazi mu bushikiranganje 13 muri ayo 13 yanditswe rwandiko hakabaho nayandi ashika atanu asanzwe yarafuswe burundu hakabaho nayandi ane asanzwe yarahagaritswe ikuba byaho mu gihugu cy'u Burundi kuko na mashirahamwe atakibaho muri make. Nagenda bibutse yuko nyine icyo gihe cy'2015 twari dufite amashirahamwe arenga 6,605 mu Burundi. Ubu dufite amashirahamwe arenga 6,005 ayo ari kubakorera mu Burundi. Uhabiye kubarenga 6,005 nuko yari kubaserukira ubusa n'ibice bitatu icyo bitatu sivile mu Burundi. Nibaza yuko muri demokarasi murazi yuko igihambaye mbega ko tutumvira kuri iki kibazo bimeze gute iyo abenshi aho bashize. Sindibaza yuko ubusa n'ibice bitatu byobuza ko igihugu kibandanya
ku kibazo cy'ubwoba leta yoba ifise kubijanye nayo mashirahamwe mu gihe yemeza ko ayo mashirahamwe atanga uba afise. Terence Nahiraja yishuye ko naho yafuswe abantu bayagize bakiriho.
Ni ukuvuga yuko ntibikiriho mu bw'abantu barabaho ishirahamwe rirapfa mu bw'abantu bashya bafashe ibyo none kandi ibyo by'umuntu akiriho bigumaho cyangwa bisigarana abandi. Nicyo gituma twagombye gukebura abarundi tubaha umuco arashaka guca mu zindi nzira zo konona nayo byo bahita kibaho byo n'ibisanzwe abagumutsi bamaho.
Kindi uyasanzwe avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati yagize itavuga ko nibijanye n'ibiharuro by'abantu bishwe n'abahunze igihugu byashikirijwe mu rwandiko rwayo mashyirahamwe avuga ko ari kinyoma cyambaye ubusa.
Abarundi bishwe ni benshi si 1,500. Iyo abagomba kuvuga abarundi bishwe mu Burundi bari guhera naho nyine imbere yaho barapfa. Reka duhere aho twibuka aho hagandagwanye n'icyubahiro umuganwa nuduviko atagasore mu 1931 abagandagwe ni benshi n'umuryahuwe n'abandi bari baravuga banki rujuri ibindi byinshi bigarukako baravuga ku mpunzi z'abarundi 1,420 aho baratomora ko bahunze mu 2015. Iki giharuro ukivuze uri kuravanga n'abarundi bari bakiri mu makambi ahanda bakaro inakivare mu Buganda basanzwe hari abarundi tutaraje mu matora ya Demirikenze bahari barafata ibiharuro by'abantu bahunze kera nabubu bagaca babesha ngo n'abantu bahunze mu 2015 sivyo.
Ku byasabwe nayo mashyirahamwe kw'amakungu eka n'abakuru b'ibihugu mu karere bahagarika uyu mugambi wa leta wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Terence Nahiraja avuga ko ibijanye no guhindura ibwirizwa shingiro vyega abarundi gusa
hanyuma kandi bagaca bavuga yuko irihinyanyurwa ngo yihonyanga ingingo z'abakuru b'ibihugu ikintu kirekeye ibwirizwa shingiro n'ikintu n'ubwo mu kirundi n'ikintu kijanye n'uvuga n'ubwigenge bw'igihugu nta wundi muntu ari kuriwe kwinjira mu byerekeye ibwirizwa shingiro by'u Burundi. Ejo bundi aho mu Rwanda bari hinyanyura sinibaza ko baje kubaza abarundi cyangwa baje kubaza nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza mu Buganda ngira mara byumvise nta ninga irahera sizi ko babaje kuza kutubaza ko bari hinyanyura nibaza yuko bashimwe n'agasuzuguro cyangwa n'akagaye kugufata nko kumenga uburundi si igihugu gifite amategeko cikukiye kandi kigenga naho byakabaye ibintu by'inyego byose ngiyo si perezida w'igihugu cy'u Buganda cyangwa w'u Rwanda cyangwa wa Kongo cyangwa wa Amerika avuga ngo je shaka kuzura ihinduka cyangwa guhindura.
Nayo kubyazikirijwe nayo mashyirahamwe ko iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rije guhagarika ibiganiro byari bisanzwe biriko birahuza abarundi kugira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi. Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko ibiganiro nyezina byarangiye ariko ngo ntibibuza ko abarundi bashobora kwicarana kugira bavugane iki cyanke kiriya. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakenuye muti none uyu mugambi teshwa ute ugamije iki mu rwandiko rwasohotse ku munsi wa gatanu ayo mashyirahamwe yarabisiguye umenyesha makuru wacu umuntu kano kanya ariko akorera i Nairobi muri Kenya Eroje wirika neza yari yaciye ijya nino hizari muri urwo rwandiko arabitwibutsa.
Mashina ya matangi bintu wigera kuri bitanu byatumye gutangura isekeza yitiriye shute. Icyambere avuga nuko inyanyurwa y'ibwizwa nshingiro riho nyanga ibwizwa nshingiro ubwaryo ryo Burundi amateko yandi yose ene nako ubwa kabira kemeza kuri inyanyurwa y'ibwizwa nshingiro mu buryo itunganijwe muri kino gihe riza nk'intambamye y'utwigoro twose two kurondera umuti w'indyane gihugu cinjiyemo kuva mu 2015. Ubugira gatatu haya mashyira hamwe asigura ku mugambi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro uteye kubiri n'impanuro hamwe n'ingingo byashitsweko n'abakuru b'ibihugu by'akarere umuryango w'umwe bwa Afrika n'ishyira hamwe mpuzamakungu. Insiguro igira kana ya mashyira hamwe atanga nuko hamwe ibwizwa nshingiro ryoramo kari hinyanyuwe ku bwayo ukudahana ko bandanya gusasirwa indaba mu Burundi. Ubwa nyuma bashyize umukono ku rwandika mu mashyira hamwe yasohoye kuri uyu wa gatanu bamenyesha ko gushaka guhindura ibwizwa nshingiro biriko bikorwa hakoreshejwe iterabwoba hamwe n'igikenye aho kuba umugambi wumvikanyweko kandi uburijweko na bose. Bahamagariye ibihugu by'akarere amakungu n'abafasha Burundi guhaguruka bagafasha kugwanya icyo bise kudahanurwa gushobora gusubiza Burundi mu ntambara hamwe n'ingendo y'ihirikwa ry'ubutegetsi byo muri kahise. Abarundi bose muri rusangi harimo na umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD amashyirahamwe ahamagarira kugaragariza umugambi wa kamarampaka itekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ari nayo abarundi bategerezwa kugaragarizamo ko bashaka kubwizwa nshingiro rihinyanyurwa canke bifuza igihushana cavyo mu gutora ego canke oya. Amenshi muri aya mashyirahamwe harimo y'abarundi bari hanze n'aho rakorera mu gihugu hagati ariko ubu yahagaritswe canke yafuswe n'ubushikanganji bw'intwari hagati mu gihugu. Amenshi kandi muri yo yari yahamagariye abarundi mu 2015 kugira imyiyerekano yo kuyamiriza ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza. Bamwe mu bayarongoye baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gukorana n'abashatse guhika ubutegetsi kuwa 13 ukwezi kwa gatanu wo mwaka nyene. Ku itariki ya 12 ukwezi kwa 12 mu 2017 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruza isekeza ryo gusigurira abarundi umugambi wa kamarampaka itekanijwe mu kwa gatanu uyu mwaka yagabishije abo bose bashaka kuburizamo kwa umurongo utukura kandi ntarengwa. Eroje wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza arakenuye. Reka rero duce tubandanya amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi ariko tuyabandaniza muri komine Bukemba y'intara ya Rutana aho umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika mu Rutana Alain Yves Irankunda yashatse kumenya inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza atangiye itegeko yuko umwaka wa 2017 urangira abarundi bose babanye bana biciye mu mategeko aratubwira uko yabisanze.
Kuvaho itegeko ryo mu biro by'umukuru w'igihugu nimero 1 akarongo karambitse 13 ryo kuwa 22 nyakanga mwaka wa 2016 rijanye no gukinga no gukingira abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina risohotse leta y'u Burundi yari yatanze ikiringo ntarengwa cyo gushika igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2017 kugira ngo ingo zose zibanye zitandi twe zibe zamaze kuyandikisha ataco zisabwe. Yamara muri ako karere ka komine Bukemba imiryango ntiyitabiriye iryo sango naho amahimiriza yabaye urutavanako. Bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika barisigura ico vyavuye ko
tuba dukenye bica bitugora cyane ko kubwo uburyo bukeya bica bituma bitugora cyane tukaca dusanga twakoze ibitari byiza aje nivuze uko nzogenda kwandikwa mugabo dufate bivanye nk'afise nk'uburyo ndabona yuko atari kibazo coroshe bivanye n'ubukene umuntu abafise ndahanzwe n'ubukene ariko gusa Imana niyo gusige ndi dushoboza biratugora kubera ucumengo ni ibintu binda guca kure bica bitwara uburyo bwinshi byamavya dushikiye ubona hajya naho mubiri nawo n'ikindi kintu bica bitugora nyine kwihangana be tugasigara turavuga ati natwe iyo tumenya tukagira tukitonda bitagishoboka ntako twogira hajye y'umuntu aba kenye kanka bivanye n'akaryo aba akenye.
Izindi mvo nk'uko zivugwa n'abagabo ubwabo zatumye ico kiringo gishika batarandikwa n'abakenyezi babo nuko bitaboroheye guhitamo. Ni mu gihe usanga bafise abagore barenga babiri nk'uko babitwibwirira Rishari ntizijyayo nabona uko agiye kuzifatamo
kende mana yuko nyine urumva ni ngwa ntaba ufise igihagara yaho wabandikishije urumva muri leta ntibabizi ndasinyaje nuko nataye umutwe nyine urumva nyine dukaribu ni mko mba ya gizigo utarandu kwa visaranya tuandiku uliku watu yemiri jemuli letu tajakari kwenye mwono wera chiyo makosu kwea yuko wadu yemiri zubugambeli tuge nrumbo na hawa ikilingo chwa vijayizu mba ya na makosu na hivyo na yuko nye menga ni vinyenye vijorosh mguwe kwea kumera
nubgo viruko bari mangako induru zozo dishobora kwa duka mbere hakaviramo nubgi chanyi mugihe hokoreshu nguvu mkubategeka kwandikwa utoyi ni kwa vivona
kukubara uchi yengu habana wa shaka mkabara kwa vivo onyi nutuma tugu mananye nukunyene kazoba nukunyene akandereba na wanjene ezi mabanzi bongira baba watangu mchini chilingo mchame za tatu changwane kujira ibinu vivo mundzira watujane buche buche niha kuri ngubu kuku habana wa shaka
awajezu inuaro muriko mine bukemba kuricho kiwazo bemezako haringi ngu watage kanya gufata kugira ngo nihagire umujyango numwe usigara ubanye utanditswe Salvatore Emerusenge ni mustanteri w'iyo komine
kugira ngo tubatumire kuza kwiyandikisha twacishije amatangazo masengero turongera turabituma kuri mitumba kugira abandanye mu mitumba bahimiriza kugira ngo bose bashobore kuza gusomerwa ubugeni ubake biciye amategeko ibyo bice bititavye turafise cyose ikintu tuvuga tuti mu gusatiriza nta muntu uwe azoza gusaba ikintu kwikomine adafite urukaratsi rwerekana kwageze ubugeni kugira ngo baronke bashobore kuza ku bwinshi biyandikishe ntiyagire umwe asigara inyuma y'umugambi kizodufasha cyane gose mugira ngo dukwize ibitigiri byose bisanzwe bihari byubatse bidaciye mu mategeko asiningo yo kubahotera iyo umuntu abona ndukuko itse bwa mbere n'abiriho n'umugambi wa leta itwe turabona kenshi bidutera ingorane y'abantu bubatse badaciye mu mategeko amari ibazo hagati mu miryango kuko kitwa matwano sengaha ingorane zijanye n'abagore ni batatu ugasanga ari ibazo by'ukuntu n'uwo bubakana ari nacyo bituma umuntu tubasaba yuko kubakana n'umugore umwe
tumenyeshe ko ukubana kw'abubakanye batanditswe ari kizira ku butaka bw'u Burundi ubirenze ko nawe agahanishwa umunyororo uri hagati y'ukwezi n'amezi atatu agatako agatangishwa mande ari hagati y'ibihumbi ijana n'amajana abiri nk'uko tubisanga mu karongo ka 22 k'igice cya kane k'itegeko rijanye no gukinga no gukingira abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muze kwa hagufi ya maradio rero yanyu igece saha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo mushobore gukurikira ikiganiro muri isanga cuno munsi. Nari nabiciye ku masonga nkitangura abana bari mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahahungiye bava mu gihugu cy'u Burundi bugarijwe n'ingwara zo gufungura nabi umenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Nkuko bigaragara mu ibarura ryakozwe n'abakozi bashinzwe ubuzima mu nkambi yo mu Rusenda mu mpera z'umwaka ushize wa 2017 mu kwezi kwa 12 bagaragaza yuko muri inkambi abana 1,203 bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko aribo bagwaye indwara zo gufungura nabi mu gihe abagera kuri 317 bakigwaye gushika uyu munsi. Nimubona Remigio uhagarariye ishami rikurikirana abana bafite ikibazo cy'imirire mibi mu nkambi yo mu Rusenda arashima intambwe bamaze gutera mu kugwanya izo ndwara nubwo inzira zikiri ndende kubana b'impunzi zimaze igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo.
Kuva dutanguye iki gikorwa hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2016 niho bimura ico gisata bagikura epfo kuri centre de santé mu Rusenda bakidugana mu nkambi. Dutangwa gutanga ibikinda kenda mu nkambi kugeza uyu munsi tumaze kwakira abana 2,266. Aba rero 2,366 harimwo abakize, harimwo ababandanya bakira umuti kuko turakira abashasha abandi tukabasohora. Ariko kugeza ubu muri abo bose turashobora kuba dusigaranye nko mu bana bashika ku 317 nibo babakirwaye, abandi nabo twarabasohoye. Abana bamaze igihe kirekire mu nkambi nta bikibonekamo cyane ku rugezo rurerure, nabo dushobora kuba tugenda turonka nabaje mu makombo amashasha bariho bagihunga bushasha.
Imwe mu ngamba zo guhasha iki kibazo cy'imirire mibi, abajyanama b'ubuzima bahagurukiye kwegera ingo zifite iki kibazo cy'imirire mibi bakazigisha uburyo bategurira abana indyo yuzuye, ndetse no gusaba ababyeyi kutagurisha ibiribwa baba bahawe n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM, nk'uko bitangazwa na Bahati Goretti, umujyanama w'ubuzima muri village ya mbere.
Arabagurisha amataye bakazogera gupokera barayamaze kera bagasigara bapokera bariha. Urumva rero ngaho niyo mpamvu inzara icitera mu nzu babana gaca batangura kugwara. Turabahimiriza ngaha akugira baze biyubara kujya amataye y'abana, tuvuge nk'uko bashaka kuguranya bagurishe nk'itaye imwe, tuvuge ari nk'abantu batanu mu nzu bagurisha nk'itaye imwe yo kugira bagure yaconga izirongereza mu ivyo vyo kujya babahereza.
Nawe yo bazigurishije byose
ubu nta bakigurisha indya zose ubu bariyubara. Ikindi dukora turahimiriza abamama bagatera imboga zo ku mbuga inyuma y'inzu, bagateraho imboga bakarima n'utwumbati bakaza basoroma isombe yo gucira muri bya biharage dupokera.
Nubwo biruku ababyeyi bafite abana bagwaye bwaki bagaragaza imbogamizi bagenda bahura nazo zirimo kuba hari igihe ibiribwa bahabwa byo guha abana bagaragaje indwara ya bwaki bigenda bibura rimwe na rimwe.
Dufite ikibazo yuko ibyo bibadufashisha byabuze, icyo twasaba nuko boturosa ibindi kugira abana bacu bakomere kugira ubuzima bwiza gusumba abana bari bateye bamera neza mu kubasha batera basubira inyuma.
Nimubona Remigio yibutsa ababyeyi bo muri inkambi yuko indwara ya bwaki nabo bashobora kwikumira bashingiye ku bwoko bw'ibiribwa bagaburira abana babo.
Turabigisha yuko badakwiye kumenyera kurererwa n'ibikindakinda, tukabereka tuti igice cyose turiko turafungura tugomba kubona yuko imfungurwa zacu zirimwo irya migwi itatu y'imfungurwa, no kuvuga ndema mubiri, ntanga nguvu na sanganyangaburo. Tukabereka tuti mbe none ndema mubiri ziva hehe? Ndema mubiri ziva zirashobora kuva mu bimera cyangwa zikava mu bikoko, ni kuvuga inyama mu bikoko n'inyama, amafi, amagi n'ibindi. Hanyuma mu bimera tubironka mu biharagi, mu bushaza n'ibindi. Hanyuma tukababwira ntanga nguvu tubironka mu muceri, mu bugari bw'ibigori, mu mateke, mu bijumbu n'ibindi. Hanyuma tukababwira yuko na sanganyangaburo iva mu bintu by'ibibogaboga, amarengarenga, amaepinari, amababi y'ibijumbu.
Redatsingabwo kubwira ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umutara kivu amajyepfo.
Tewa kunziri juu ya Amerika mukanya turahava dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Tubashimire cyane ko namwafashe akanya ko kutwumviriza, kandi twongere tubatumire mu biganiro byacu biri imbere. Hariho nka muri isanga twamaze kubabwira ni gihe cy'isaha 10. Hanyuma ijwi rya Amerika rabashikiriza amakuru atandukanye. Nk'igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi, igihe cy'isaha 1 n'igice naho haza kuba n'amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. hakaba ico mufise mushaka kutubwira ku biganiro byacu bitandukanye muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Naridiane nahazwe minisitiri ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yakoze Macbilia Dero yegeranije amajwi yakoze engineer Linus yashikanye ya aho mwari muri yakoze na Eugenie Mukankusi yaraduhagarikiye twemi twifurize kugira indwi nziza ahanje tuzosubira ejo naho twatanguriye. I love my life, I love my life, I love my life.